Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ndabaramukije mwese aho muri mutwumva, haba kuri radio, kuri internet no kuri telefone. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Rimwe na rimwe mu mibereho y'abantu, amazina ajya gusa cyane ashobora guteza urujijo n'urwikekwe. Icyo kibazo gishobora no kwigaragaza mu migambwe ya politiki ijya kwitiranwa. Aha turavuga mu Burundi.
Umugambwe Seigneur Frode w'Unyakure Gyandadaye uragabishije abo bose biyitirira izina ryawo canke ibimenyetso vyawo mu kurondera inyungu zabo, ko ugiye kubashengeza mu butungane kubera baciye kubiri n'ingingo z'igitabo mpanavyaha c'u Burundi.
Uyu ni Kefa Nibizi uyobora umugambwe Seigneur Frode w'Unyakure Gyandadaye, arahakana ko nta muyoboke wabo winjiye mu mugambwe Seigneur Frode. Hari n'abakwibaza ko mu by'ukuri niba iyi migambwe yombi hari abitandukaniye bitavuga gutana, kuko ikibazo cyo gutandukana bivuga gutana cyo kirigaragaza hagati y'abagabo bamaze gusesa akanguhe mu nkambi ya Murongwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abo bagabo basiga abagore babo bakishakira abakiri bato. Tubafitiye kandi n'ikibazo kijyanye n'indwara ya SIDA mu ntara ya Muyinga. Turahera ya makuru mu Burundi, aho imigambwe ibiri ihuriye ku izina rya Frodebo ishyamiranye kubera ikibazo cy'abayoboke bashobora kuba baravuye muri umwe muri iyo yombi bakajya mu wundi. Ni inkuru ya Remo Nzimana, umunyamakuru wacu i Bujumbura, wakurikirana ikiganiro cy'abanyamakuru cyakoreshejwe n'abayobozi b'umwe muri iyo migambwe.
Urango uyu mugambwe Seigneur Frode w'Unyakure Gyandadaye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yemeje ko atandongozi n'imwe yaba ku rwego rw'igihugu n'urw'intara yavuye muri uyu mugambwe kugira anywane n'umugambwe Seigneur Frode. Kefa Nibizi asigura ko umugwi w'indongozi zahoze muri uyu mugambwe wakiriwe ku munsi wa gatandatu. Abagize iyo mugwi atanu umwe yarakiri mu mugambwe arongoye. Atangura gusigura ivy'umushingamateka na Robert Ndihokubwayo yaserukiye uyo mugwi mu gushira umukono ku masezerano rusange yo kwiyunga no mugambwe Seigneur Frode.
Uyu mushingamateka Norbert yarigeze kuba umunywa y'umugambwe Seigneur Frode nyakuri, ndovuga gushika mu mwaka w'2015 ni nawe yararongoye umugambwe iyo ntara, mugabo kuva itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2016 ntiyasubiye kuba ari wa kirongo uyu mugambwe, yagiye kwifatanya n'abari mu runani Senared. Hari wavuzwe ava imwaro n'undi yavuze ko ava ikarusi. Abo o mu kwezi kwa mbere umwaka 2017 urwego rukuru rw'umugambwe rwarabirukanye mu mugambwe Seigneur Frode w'Unyakure Gyandadaye, dosiye zabo ziri mu bushikiranganji bw'intu hagati mu gihugu twari bamenyesheje.
Abajijwe nimba abanywanyi b'umugambwe arongoye badashobora gufata ingingo yo kuja mu wundi mugambwe, Nibizi aremeza ko umuntu wese avize ubwo burenganzira, ariko agabisha ababikora biyitirira izina ry'umugambwe arongoye kuko amategeko abihana.
Iyo wemera demokarasi umunywanyi aja mugambwe agonze, ntidushobora kuza kubuza umuntu ngo ntaje mu mugambwe ariko uzobeshe akiyitirira izina ry'atakirimwe. Ivyo yategeka n'amategeko tuzakurikiza. Umugambwe Seigneur Frode w'Unyakure Gyandadaye uragabishije abo bose biyitirira izina ryawo canke ibimenyetso vyawo mu kurondera inyungu zabo, ko ugiye kubashengeza mu butungane kubera baciye kubiri n'ingingo z'igitabo mpanavyaha c'u Burundi.
Ku bijanye no kwiyunga n'umugambwe Seigneur Frode, Kefa Nibizi yemeza ko ari ingingo ifatwa n'urwego rukuru rw'umugambwe, akamenyesha kwiyunga ingitarafatwa. Urongoye Seigneur Frode w'Unyakure Gyandadaye avuga ko kuva arongora uyo mugambwe atana rimwe baravugana na Seigneur Frode bivyo kwiyunga.
Jewe kuva ndongoye umugambwe nta kigoro na kamwe nzi kigeze kabaho ko kwiyunga, kaba kagizwe na twebwe cyeka bakagizwe n'abarongoye umugambwe. Nimba bashinzwe guca muri iyo nzira bagahitana abanywanyi babo bakaba twitirira ngo barabinjije, icyo ni kimenyetso cy'amagara make ya politiki. Kandi none tacariho vyinshi tutahurije ko n'ubu tudahuriza ko kubyo bigoye kuvuga yuko abantu badahinduye ingendo vyokunda yuko turja hamwe
ariko yakira umugwi w'abantu yise imboneza z'abanywanyi w'umugambwe sabanya Frode bunyakuri zemeye ugaruka muri sabanya Frode bu Petero Claver na Imana arongoye sabanya Frode bu yemeje ko nabandi bari nyuma ariko bitazobuza abatumvuye umugambi gushira makosa kuri abo bafashe ingingo yo gusubira mu mugambwe bari bavuyemo
abandi bari nyuma asaba bonyene aho tuguma tuvugana bavuga bati natwe tugira tuze turacyitunganya nuko bimeze nabandi rero bazoza ariko aho nikibuza yuko nkumbure mushobora kumva uyu nuriya awitanezereza abatemera umugambi wo kuja hamwe ko baravuga ngo ibyo bintavyo nemeye cyane ngo abo bantu bakoze amakosa abo muzobumva c'est leur droit
umunsi wa gatandatu umugambwe sabanya Frode wakiriye bemeza ko bari mu ndongozi z'umugambwe sabanya Frode bunyakurira igyandadaye bakomoka mu ntara za Cankuzo Gitega Karusi Ngozi Muyinga hamwe na Mwaro umugambwe sabanya Frode watangujwe na Melchior Ndadaye wacisemo kabiri mu mwaka wa 2008 aheshami rya uvuze ko sabanya Frode bunyakuri ryacirirongogwa na muganga Jean Minano bari mu buhungiro akaba yabogojwe na Kefa Nibizi ubarongo uyu mugambwe kuva kuwa 15 kwezi kwa kabiri 2016 kiretse ivyo bico bibiri bamwe mu ntararibonye z'umugambwe sabanya Frode bu bahisemo kuvamwo aha tukavuga nka Leonard Nyangomarongo uyu mugambwe CNDD president Domitien Ndayizeye ari mu mugambwe RANAC Jean Didier Mutabazi arongoye Radebu n'abandi binjiye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
turava gato ibujumbura twambukiye umugezi wa Rusizi tugane muri Republika Demokarasi ya Kongo aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bagore bo mu nkambi ya Mulongwe iri muri territoire ya Fizi bavuga ko bahangayikishijwe n'abagabo babata bakajya gushaka abandi kubera ikibazo cy'ubukene buba muri iyo nkambi umunyamakuru wacu muri ako karere Vedaste Ngabo ndagije Imana ni wakurikiranye iki kibazo
muri inkambi ya Murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka ari mu z'abarundi zigera ku 8000 aravuga ikibazo cy'abagabo batabagore babo bakajya gushaka abandi bakobwa bakiri batoya n'abagore bafite amafaranga kuko byemezwa na bamwe mu bagore bo muri inkambi bagiye bahura n'ibibazo byo gutandukana n'abagabo babo
ko muravana i Burundi mwarazananye nk'akarorero mukaza mufise abana batanu batandatu hariho rero uwo uvi Burundi yajyari umwe ari umutayigange atagira umugabo araronka ibyo bintu ashobora kwikoramwo akisiga kipodora nawe ufise abana kuko amasabuni bayaduha twakinye isabuni yo kumesa kugira uronke isabuni ugacuyora kuri yafu bagupokeje ukagura agasabuni agiye agatembera agacabona wa mugore yisize yikoze atangura kuza baragirana ubuhabara acaguta acagenda kuri wa mugore batavyaranye witwara naho muri CNR kubera ariyo migenzo yino usanga bafise agore batatu bane batanu akubwira ati genda ugume mu bana nacyo tugufashamwo ugacutaha ugacumara maru ugacutaha kizimana rugaza gusuma ukantu kagasona uronka mata yuha abantu gacuguma ngaho ariko kubwisha abagore turahangayitse cyane kubwa bagabo twazananye
iki kibazo cy'abagabo n'abagore batandukana cyeze muri inkambi kigaragara kandi mu miryango yagiye ihunga mu bihe bitandukanye aho usanga umugabo yarahunze agasiga umugore mu gihugu cy'u Burundi umugore yamusanga muri Kongo agasanga yarashatse undi mugore bityo bikaba intandaro yo gutandukana kw'abashakanye nkuko bitangazwa na Sadiki Ndikumana umugabo umaze imyaka ibiri muri inkambi
kuko n'umugore afite umugabo ngaha hagize n'akantu bakorogana na gatoya amutuka mubwira ko ataca mu mariye ahubwo ugize ica mu mariye ari yaserewe wabamutunze bivana n'ico nyene bari bakuye ahubwo kugira amaformasiyo menshi yo kugira abahanura abagore babandanye kubaha abagabo babo bavanye mu Burundi niyo mvo niniya ituma nabo bagabo baca baheba abo bagore baba bafise bagatora abandi bagore bashobora kububaha mu bundi muri ubwo buryo
ariko abagore nibo bavuga ngo murabate
cyane cyane bivana n'akagaye k'abagore umugore murashaka kubana iminsi myinshi rakwihanganiye mugamaze kugera ngaha akabona aronka byose agacashaka rero gucasohoka kugaya ngo ntacyo mufasha ngo hasere ni mufasha mu nzira yibwa mugabo nawe agacashavura agacarondera wa wundi abona ko bategerezwa guhuza
ese ni kumuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongo bwana Bigirimana Remi Matias avuga kuri iki kibazo cy'abagabo n'abagore bati ngo zabo bakajya gushaka no gushaka
cyane cyane imanza zabo turazakira ku bwinshi ni nacyo gikorwa cyane cyane dukora turagerageza kubahuza abagore n'abagabo abumvise impanuro tuka bakazakira bakongera bakabana nk'imiryango yari yatandukanye mu gihe habaye n'amatate yo kutumvikana mu ngo icyo gikorwa turagikora atangorane n'imwe tukabumvikanisha bakabana amahoro
aba bagore abagabo babo bata bavuga yuko bahura n'ibibazo byinshi muri inkambi mu gihe hari abagabo batabagore babo bakajyana n'udukariti mu muryango wari usanzwe uhahiraho. Uyu n'uzamukunda Beatrice, umugore wo muri inkambi.
Ni ukuri ubuzima bwo ngabo bagore bumeze nabi kubera n'amaruronko kwisiga kugura amavuta amerika ndambire bamwe tugenda ukonyene miguru wazi abandi bitenge bace tugenda byaratabagurutse n'inyuma ni ngorane n'ukuri.
Mwamenye yuko nta mubare nyawo w'abagabo batingo zabo bakajya gushaka abandi bagore wari watangazwa kuko hari abatabagore babo nyuma y'amezi atanu bakongera bakabana, abandi nabo bagata abagore babo bakajya gushaka mu bakongomani batuye hanze y'inkambi yo bagiye gutera ibiraka. Bidatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Muyinga mu Burundi, ikibazo cyo kuba ababyeyi bakwigisha cyangwa se bagira inama abana babo ku bijyanye no kurwanya virusi itera sida kiracyari ingorabahizi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean-Claude Nshimirimana niwe wakurikiranye ikibazo, aho aza no kutubwira aho uko inzego zishinzwe ubuzima bubyifatamo.
Biragoye kuyagira abana wisanzuye ibijanye n'umugera wa sida. Abakenyezi bafise abana b'imiyabaga mu ntara ya Muyinga babiyagiye ijwi rya Amerika, bamenyesha ko baganira gake n'abana babo ibyo kwirinda kwandura umugera wa sida. Uyu mukenyezi w'imyaka 48 n'umwe muri bo.
Iyo baje mu biruhuko umuntu ashobora kubivuga gake, ariko si kenshi nkunda kubivuga ko mugabo ndababaza kushira ko bavyiga ambwira ngo yego baravyiga.
Iyo uriko urabibabwira urabugurukira ukabivuga byose uko uvyumva ntabyo uhora ucisha ku ruhande.
Ndabageye ko rena bambesha mvuze ndababwira uko bimeze. Umuntu aca ku ruhande ariko si kenshi ngo ndakubikora kweri. Nabambesha. Kwiyugurura kubwira abana biracatugora muri maka.
None muca mubwenza gute kugira ngo bikunde abana bigenze neza ntibaje mu ngeso atawuzo bashikana.
Kenshi nyigisha ni ku rusengero niho mbona bakunda kubabwira, naho twega abavyeyi birakunda kutugora. Kenshi usanganya no umuvyeyi aza kuvuga yanye ibintu byamaze kurengana ataca gihindura.
Uyu mukenyezi afise abana batanu muri abo babiri bari hagati y'imyaka 10 na 15. Inyigisho zitangwa n'umuremesha Kiyago mu kibano zatumye ashobora guhanura abo bana. Amenyesha ko afatira ku mvugo y'abana mu gutanga impanuro.
Kubisanzwe si mpaka umuntu agenda aravuga byose mu bana muga mu bintu bijanye no guhuza ibitsina. Urashobora gupfa umuvuga ati birya bintu muzamuragira by'ibisutwa, ndumva umwana wanakagize ibisutwa hagarika ibisutwa. Yivuze ibisutwa rero burya bamaze kumva ivyo ari byo.
Abagabo bahumuye baba mu gisagara cha Muyinga bayaze n'ijwi rya Amerika nabo nyene bavuga ko bibagora kuronka aho bahera mu gutanga izo nyigisho. Bamwe muri bo bamenyesha ko bafatira ku biganiro bica ku maradiyo, abandi bakavugira mu migani mu gutanga izo nyigisho.
Ndogurira radiyo hajya barimo baratanga inyigisho bose baba bumva nta kuvuga ngo barasinziriye. Ndababwira nti muramwumva ibivugwa nyabuna mwa bakobwa munyabuna mwa bahungu muramwumva ibivugwa.
Ari byo uhetse kongera ko
ibyo nongera ko nibi. Ndababwira nti ejo buraca bucana yandi umwana azogenda akagira ibintu byo gushurashuzi akazana imbanyi ivuye mu bushurashuzi ntazonzireho. Ndababwira mwirinde ubushurashuzi kuko ivyari magera vyarageruye. Aho ibindi kandi kugenda kunywa inzoga, kurara mu nzoga, kuja mu nzoga uri umwana w'umukobwa biragoye, kandi naho atari umukobwa n'umuhungu twese n'ivyo
naho bitugora bigoye kubibwira nk'abana b'abakobwa. Nta kundi wogira utegezwa kubivuga kuko utabivuze wo burimo urabanigira mu menshi.
None ucubigenza guteko bibagora kugira ubivuge ushike kuco washaka.
Uragerageza kwanza ukabahamagara ukambwira nko mu migani hanyuma ukaza gushika kuco washase gushika ko.
None biraheza bikagukundira ko hageraho ubugurukira neza ukabayaga.
Neza cyane umwana utegezwa kumwereka ukuri aho kuri ukamwereka inzira akwiye gucamwo kugira ngo ashobore kugira ubuzima kuko sida mu isanzwe iratwara ubuzima nta muti kandi nta rukingo. None utegezwa kumwereka mu buryo ashobora gucamwo kugira ngo ashobore kuyigwanya ntiyandure nawe.
Hampande yabo bigora gutanga inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ku bana babo, hariho n'abazitanga tangorane. Umwe muri abo ni uyu mukenyezi twasanze hadandariza itomati mu gisagara cha Muyinga. Bamwe mu bana biwe baramaze kubaka izabo. Twamubajije kwabangukirwa gutanga inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ku bana biwe yishura ati
neza cyane neza cyane numwimborega umwana w'umuntu abari umwimbo wiwe nitegeko ku mubyeyi kuba yohanura umwana akitwara neza akareka kwiyandagaza umwana arashobora kwitwara uko yishakiye ariko wowe kubera uba warabonye ibintu nibindi kandi umusumbya kubona kure wararinzu namubyaruka mureruka mukuza umwigisha ukuntu ashobora kwitwara neza ku buryo adashobora kwandura izo ngorane ari ugeze mu bigero ukamuhanura kwitwara neza akazofuma rongorwa canka karongora ariko apana kwiyandagaza kuko nta mwimburimo nta mutungurimo n'ugusesa amagara n'inko gusesa amagara
uwo mukenyeza ahumuye aratanga impanuro kubatinya gutanga inyigisho hakiri kare ku bana babo
iyo uvyaye wonezerezwa no kurera umwana wawe akomeye nk'uko bara muvyaye akomeye nawe akazorongora akomeye canka karongorwa akomeye urumva ababyeyi badahanura abana babo ibyo bintu ntabwo ari byiza kuko abana baca bigira uko bishakiye bakishyira bakizana nizo zangorane
muganga Nkunzimana Eric arongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga ahanura ababyeyi kwitwararika guhanura abana kuva bakiri bato amenyesha ko indero yo kuziko ari ifasha cyane ugwaruka kwirinda kwandura umugera wa sida Jean-Claude Nshimirimana Imuyinga Ijwi rya Amerika
kuba twumva rero nanone birumvikana ko iki kibazo gishobora kuba kitari mu ntara ya Muyinga gusa mu biganiro byacu bitatu tuzakomeza tubarebe nuko byifashe mu zindi ntara z'u Burundi no mu Rwanda
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika
Ikigo cy'ubushakashatsi kitwa Freedom House gikorera hano i Washington DC gikurikirana iby'ubwisanzure muri demokarasi uburenganzira bwa muntu n'itangazamakuru icyo kigo giherutse gutangaza icyegeranyo cy'umwaka ushize ku bwisanzure bwa demokarasi ku isi agashya nuko cyasanze demokarasi ya Amerika yarasubiye inyuma muri manda ya mbere ya President Donald Trump ku buryo bishobora kuba byabangamira cyangwa se byagira ingaruka ku miyoborere hirya no hino ku isi Mu kiganiro muri sanga uyu munsi mugenzi wacu Fidele Niyongabo yatumiye impuguke ebyiri Atanazi Karayenga impuguke kubere ibitangazamakuru mu rwego mpuzamahanga ari Paris mu Faransa na Bob Rugurika no munyamakuru ibanda cyane ku nkuru zicukumbuye ziperereza uyu munyamakuru Rugurika ni utangira tubwira uko yabonye icyo kigeranyo
raporo ya Freedom House nibaza ko igaragaza ibintu bisanzwe biriko biraba muri nosi yacu ibintu biriko biraba mu bihugu bitandukanye na cyane cyane muri ibyo bintu bijyanye na demokarasi ibyo bintu bijyanye no kwishyira no kwizana kw'abanyagihugu mu bihugu bitandukanye murabizi muri kino gihe ku isi ibihugu bitari bike birimo intambara ahatari intambara hariho aho usanga hari imihari imwe imwe y'abanyagihugu amashyirahamwe afise ibyo ariko araharanira cyane cyane mu bijyanye uburenganzira bwabo rero muramaze kubibona si hose amareta cyangwa ibihugu biheza ngo vyakirane ugweze bene ibyo bibazo abanyagihugu baba ariko barayitura murabizi ahatari hake haravugwa imishyamirano hagati y'abanyagihugu n'abapolisi haravugwa igandagugwa ry'abanye politiki batavuga rumwe n'ubutegetsi haravugwa mbere n'intambara murabizi mu bihugu bitandukanye rero nibaza ko ino raporo y'ishyirahamwe Freedom House ni kumbure ije kugaragaza ibiri ku biraba ariko kandi byongeye ni ikintu cyiza cyane kuko ni nk'ugukabura amakungu kugira abone ko amakungu ariko ajya habi ibihugu byinshi biriko bijya habi inzira ya demokarasi abantu bariko barayihusha nibaza rero ko kumbura amareta atandukanye cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu ari ibintu yari akwiye gukorera ko cyane kugira kumbura araba ingene ashobora gusubira guhindura cyangwa gusubiramo politike zayo kugira iyi si muri iyi si ubuzima bw'abanyagihugu bugende bworoha hako bugenda bubangamigwa kubera nyene iriho nyangwa rya demokarasi cyangwa uburenganzira bw'abanyagihugu
urakoze nawe Atanas Karayenga iyo raporo ya Freedom House uyibona gute
cyangwa uko nayibonye narayisomye mugabo mu by'ukuri si bishasha kuri je uko nabibona umuntu aravye mukahise k'ibihugu mukahise k'isi ha hamye hari ingwara y'abatwara n'ubugizi ingwara kuko abatwara kenshi bagomba gutwaza igicuku bagomba kwikomeza ku butegetsi kandi imyaka kijana kandi bagakoresha ingufu bose bagakoresha abasoda babo cyangwa abapolisi kandi bagakoresha amatungo ni ukuvuga ari amatongo ari amashyirahamwe bafite ari amabanki kandi bagakoresha amadini kenshi arakoreshwa kugira ngo abantu bemere.
Reka tugaruke kuri Rugurika. Umuntu aravye mu biriko vyibonekeza ubu inzego za demokrasi ziriko zigeramirwa mu bihugu byari bisanzwe bitanga akarorero ku bindi ku isi bihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byinshi ku isi nkuko nabivuze mu gutangura imbere yuko dutangura ikiganiro birabira kuri Amerika byafatira akarorero kuri Amerika. Murabona ko inyifato ya Leta nkangaha muri Amerika ivugwa ko iri kigeramira intwaro igendera ku mategeko iriko igeramira abamenyesha makuru ibita ko arabansi b'abanyagihugu n'izindi nzego za demokrasi ziko zigeramirwa ivyo mubona bizogira ingaruka zimeze gute ku isi?
Nibaza ko nivyo nkuko bivuze mu myaka itari mike urabona igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika nico gihugu ca rutura muri kino gihe ku isi bimwe bita la première puissance. Nibaza ko rero ari bisanzwe ko ibihugu byinshi amashyirahamwe menshi eka mbere n'abanyagihugu bava mu bihugu bitandukanye nibisanzwe ko bahora bagifata nk'akarorero icyo bita model mu bijyanye n'ivyo byo kubahiriza agateka kazina muntu mu bijyanye n'ivyo byo kubahiriza intwari ibereye ivyo vya demokrasi mu bijyanye no kubahiriza ukwishyira no kwizana mu vyiyumviro umwuga w'ubumenyesha amakuru. Rero nibisanzwe kuko kandi abanyamerika noneho bari bafite amahirwe yuko hari ibyirizwa singiro basinze bubaha bose ari ntabanduka cyane cyane rero iryo bwirizwa shingiro rikozwe mu ntumbero yo kubahiriza agateka kazina muntu. Rero icyo nicyo kintu gikomeye ku banyamerika cyahora kibakingira ariko kandi ntitwokwibagira ntawoza ngaho ngo avuge ngo byose ni ororo ngo biratunganye ngo ntakanenge. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye biragaragara ko n'intwaro mbere uretse intwaro no munsi ya Trump yaragaragaye ko mu myaka yahera hari igihe usanga kubera inyungu za Leta cyangwa inyungu z'igihugu nyene cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari igihe usanga hariho amategeko aho nyanzwe cyanke uburenganzira bw'abantu ntitubidondagura ubu nibaza ko atari iyo ntumbero y'ikiganiro ariko murazi bimwe bita bya espionage byose izo leta zunze za Amerika zibikora ku banyagihugu baho nyene muri icyo gihe rero murabizi hariho mbere n'umuntu murabizi yahunze kubera ibyo yari yashyize ahabona bimwe bya WikiLeaks n'amabanga akomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo muntu yashyize ahabona yabishyira mu binyamakuru murabizi ko yararondewe kugira afungwe arahunga ubu akaba mbere ni no mu hungiro si kuri intwaro ya Perezida Trump gusa igiteye amakenga n'igiteye ubwoba nibaza yuko ari uno muntu no munsi yitwa Donald Trump ari na warongoye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi ugiye kubiraba naho uwo muntu uno munsi giteye ubwoba yaba makungu cyangwa abanyamerika ubwabo ni inyifato yiwe sinoja kuvuga ko ari igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ni inyifato y'umukuru w'igihugu uno munsi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bigaragara ko n'umuntu afise ibintu bikeyi yubaha n'umuntu avuga iryo yishakiye tarinze kuraba ati mbega bishobora kugira ingaruka mbi za gute. Murabizi niwe muntu yatanguye gutera igitsure ibimenyeshamakuru ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye imbonekarimwe ntaho abantu bari byabibone usama ibimenyeshamakuru byo ku isi yose nta kindi bivuga biriko bivuga inyifato y'uwo mugabo ariwe Donald Trump. Nibaza rero ko ari bisanzwe ko nk'ibindi bihugu na cyane cyane birimo amareta atacu yubaha amareta atubahiriza gato y'akazina muntu bica bibatera intege bikabatuma bagira bati reka natwe ahubwo tubonereho tubakandamize tubabuze kuvuga numvise yuko natagi hugurutura abantu bahora bafata nk'akarorero cyahagurukiye
abamenye kamara reka tubandanye tuze ku yego tuze ku mirongo ya telefone dufite Eric uri ku murongo uratumva
yego
rindi zina nahuri
Eric nakakimana ndi Burundi
ufise kibazo canke icyumviro
yego ubundi bwo ni icyumviro ahubwo nta kibazo mfite
yego
icyumviro numva naterera nuko namba biruko America nico cyitegerezo cy'isi yose muri rusange asanga rero byaba bitangiriye muri America ibintu nk'ibyo ko ibaragiye bari guye ku isi yose birasabwa ngo America yonyine ubwayo yikubita gashya kuko ubundi bwogo America ndumva si ifite ikibazo aho ikibazo kiri ku muyobozi wayo Donald Trump ahubwo rero America yo ubwayo nihagurukire Donald Trump kugira ngo ibi bintu bitarakwira isi yose kuko ubundi bwogo nababwiye nti America nicyo cyitegerezo cy'isi yose ibihugu nka byose niyo bitinya niyo byubaha niyo bikurikira rero imaze kuba ariyo yoba hamaze kubura ubwigenge bwa kiremwamuntu isi yose yoba arakambara ikibara murakoze
murakoze cyane Atanaz nariko ndabaza Bob Rugurika ku byerekeye ingifato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijanye na demokrasi n'inzego zikingira demokrasi ngaha cyane cyane nk'urwego rw'itangazamakuru hamwe n'izindi nzego za demokrasi ziriko zivugwa ko ziriko ziragiramirwa ku ntwaro ihari muri iki gihe ingaruka ku isi
yego mugabo ico nariko ndumviza Bob Rugurika yariko arashikiriza ariko ikintu kumbira umuntu yoshikiriza akibutsa abantu igihugu cya Amerika ni igihugu nk'ibindi hari ibyiza ikora hari ibibi ikora hari igihe cyakoze byiza cyaragufashije uburaya kubwira byikure mu nzara z'abantu batwaza agacirizo nk'abahise n'abandi ariko ntitwibagire yuko burya Amerika naho ishiri imbere ngo iyo yotubera akarorero ka demokrasi ntitwibagire yuko burya Amerika yatangujwe n'abantu babaje guhonya abantu harabaye ihonya bwoko ritaremerwa nari n'agatonya abo bahoneje abantu nta na rimwe bigize basaba imbabazi cyangwa bashyira imbere ubutungane ikindi cya kabiri two kwibutsa kibi ni uko abanyamerika amerika uko iri yakozwe n'abantu bashaka amatungo menshi kandi barayaronse mugabo ntitwibagiye yuko hari abaja benshi muri afurika bari bakenewe kugira ngo amatungo bayatuze icyo kintu nacyo nticyacyari mu umuhogo wabo ntibagikemura neza rwose abirabure bo muri amerika harimo benshi cyane bakiri hasi kubera ikindi bafatwa nk'abaja ikiretse umuntu yokwibutsa ni uko amerika ntitubera akarorero ngo tuje nk'aho tuvuye yuko ngo iyo yotubera akarorero gusa ntitwibuke yuko amerika yateye ingwano nyinshi nyinshi cyane nko muri Vietnam ibyo biriri abantu ntibabyibagira nko muri Iraq barateye ingwano atacimaze n'agatonya yo gusambaguza ibihugu by'abarabu rero ntitwoja ngabwo tubwe yuko ngo abanyamerika ngo botubera akarorero n'ibindi twebwe ahubwo abanyafurika twokwibuka mugabo isiza abanyamerika batugize hamwe n'abarusiya nibo mutaribo ni badufashije kugira ngo twikure
amerika tugaruke ku mirongo ya telefone ariko batwumviriza Thomas uratwumva
nabumva
watubwira irindi zina nahuri
ndi Toma ndabishimiye nkaba ndi Bujumbura
ufise ikibazo icyumviro
ahanini nagomba kuvuga kuri iki kibazo kijyanye na demokrasi sinzi icyo abantu twita demokrasi kuko demokrasi benshi bazi ko ari amatora ariko burya demokrasi ifatiye ku bintu byinshi iyo umuntu adafise ukubaha agateka kazi na muntu adafise kubahiriza abandi mu byiyumviro byabo naho yoba yibaza ko yatowe n'abantu benshi sinibaza yuko tuba turi muri demokrasi ahubwo tuba turi muri bya bindi byo kuraba nyamwinshi abenshi icyo bahuriye ko muga ntibarabe icyo bahuriye ko ari ikintu cy'ingirakamaro rero kuvuga ngo twofatira akarorero kuri Amerika yego turayifatira kwa kubera iby'amatora aribo buba bazanye ibya demokrasi babaye ba mbere mu kuzana ibya demokrasi ariko demokrasi burya si yo mahoro igikuru ni uko habaho umwumvikano mu batwara n'abatwagwa bagahabwa amahoro rero iyo mufatiye ku matora gusa nkunze kubibona no muri ibihugu turimo bya afurika ndetse n'u Burundi bakunda kubona ngo demokrasi na matora. Amatora ni nkingi imwe muri demokrasi, ariko ntubuhegeje.
Ni Atanazi Karayenga, impuguke kuri bitangazamakuru mpuzamahanga, na Bob Ruguri ku munyamakuru ku bijyanye n'inkuru zicukumbuye mu kiganiro muri Sanga uyu munsi ku bijyanye na raporo y'ikigo Freedom House. Ni kuri mikuru ya Fideli Niyo Ngabo. Turabashimiye rero abatukomeje kutwumva, dushimiye wadufashe kugeza ibiganiro Fatuma Karara na injiniyeri bafatanije, namwe mwese aho muri, mugira umunsi mwiza. Kuri mikoro Netienne Karigizi.